Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteza matwi. Ni Edi Rwembasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu gihugu cya Tanzania, ibiganiro bihuza Barundi birakomeje, nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitabye.
Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano ya Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Uwo ni Zeno Nimubona, ayobora ishyaka Parena, ari umwe mu banyapolitike bitabiriye ibyo biganiro by'Abarundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere Arusha mu gihugu cya Tanzania, ahakomeje ibiganiro bihuza abanyapolitike. Ibyo biganiro bikaba bigeze ku munsi wabyo wa kane. Kuri uyu wa gatandatu, abo banyapolitike bahaye umuhuza urwandiko rugaragaza icyerekezo kiganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi makumyabiri. Ikigaragara nuko bose bavuga ko ari nko guta umwanya kuko umuhuza asa n'uwamaze gusezera, kandi leta n'ishyaka riri ku butegetsi bakaba bataritabye ibyo biganiro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Naye biri muri urwo rwandiko tutarashobora kubimenya byose, bamwe mu banyepolitike bari Arusha babwiye Ijwi rya Amerika ko ari urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza atekanye yitabwe na bose kandi ateguwe n'umugwi wumvikanywe ko na bose. Ikindi no kwabwirizwa gufatwa ingingo zituma umurundi wese yicira akizana, amahoro akagaruka, impunzi zigatahukanwa, imigambwe nayo ikagira ubwigenge n'ibindi. Yamara naho bahurije kuri urwo rupapuro rw'inzira bavuga ko rushobora kutagira ikimazi kuko ari urwo batavuga rumwe na leta gusa. Zeno Nimubona atwara umugambwe Parena yitabye avuye Bujumbura.
Ni guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga burujana ku matora. Amatora ni umukino nk'uwundi, nuko mwumvikana amategeko y'urukino n'uyu ahagarikira. Iyo umuntu agize ati yego tuzokina, uzutaza nzokina, kandi ibitsindo nzotsinda nije nzobiharura, hari ica bikora. Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano ya Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba. Twaravuze yuko tutegerezwa gushigikira amahoro, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Na Jerveni Yongabo atwara umugambwe Fedese Sangira bavanye Bujumbura, umwizero ni muke.
Umwizero ntibuba muniniya cyane, ni nk'uko uja muri sentare uwo muburana ntiyitabe, urumva nta ntuba waronse n'uca urubanza ntaba yaronse icyo afatirako. Ni nk'uko kandi n'uwo mucamanza iyo bafise bamutwara bakamubwira ati urubanza burarurindiriza gato tuzokubwira aho zorucira. Kubona ubufasha muri ibyo biganiro ntibigeze nabo nyine bamuha uburyo bukwiye kugira ngo ashobore gutugwa urubanza, ashobore no gutuma ko izo mpande zibiri. Icyo gituma umwizero si munini kucovamwo kuko izo mpande zose zitari kumwe ngo zivugane.
Ku rubanda rw'abakenyezi Marero Wize Baricako avuga ko baruhishijwe no kwama batumirwa ariko ibiganiro nyezina ntibibe.
Aho bahereye baduhamagara turaza, hanyuma tugasanga hari abataje canke hakaba banka kwinjira ngo haje abanaba, ngo haje bari ku mitahe, ngo haje abagize gute, bakanka kwicarana n'abandi, hamugasanga ntituganiriye. Vyabaye ivy'ukubaza bamwe bamwe ico biyumvira no kubaza abandi ico biyumvira, bababariza hirya abandi babariza hino. Ku bwacu nta biganiro biraba, nta n'umunsi umwe. Twebwe nitugira ngo vyobandanya kuko nta vyatanguye. N'abategetsi bategetse ko bibi vya gatanu bibi vya nyuma, kandi atavyambere byigeze bihaba nabo nyene uruhara rwabo n'uruhe. None bazoguma ariko araherekeza ikitabaho no kubona yuko inyishu yose izotogwa. Azoba ari inyishu ishira imbere ineza y'abanyagihugu, idashira imbere ineza y'imigambwe n'abanyepolitiki n'abantu muga bishira imbere ineza y'igihugu y'u Burundi n'abarundi.
Urunani Senarede rutavuga rumwe na leta gwogo rubona ko aho abagabo bakoranije hatabura ikivamwo naho hatarimwo intererano z'uruhande rwa leta umugambo uri ku butegetse CNDD-FDD n'indi migambwe bicuditse. Anese niyo nkuru n'umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ubwo runani.
Jebona mumvuga iminsi yose nti aho abantu bakoraniye nti habura ikivamwo. Turahuriye ngaha namwe bwa abanyemenyesha makuru muri hano muri byabona nti tuzobura ico dushikako. Cyo dushika ko rero kizuba kivuyemo kujya ku muntu ariko arayima ise mukuyemo ntirisubiraho nibaza ko hazobura umukono wa leta ariko bamenye ko izosubira inyuma ngo nuko bari ko arigira akagamara Uganda
bitegekanijwe ko akuru wa Mungu ari hazoba inama ya bose kugira ngo bace hijya no hino ubwo rupapuro rw'inzira bari kumwe no muhuza Benjamin Mukapa hamwe n'abamufasha muri ico gikogwa. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa abaturage b'Abarundi babiri n'umunyamurenge umwe batuye mu muhana wo kubwegera uri mu kibaya cya Rusizi teritwari ya Uvira baraye bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro ubwo bari mu mirima yahitwa Inyabihanga. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Abaturage baturiye kubwegera batangaza yuko bangakishijwe n'abantu batatu baraye bashimutiye Inyabihanga ubwo bari mu mirima yabo. Nibwo abantu bitwaje imbunda batatu bari bambaye imyenda y'igisivili baje barabafata hanyuma bajana mu ishyamba. None kuri ubu abo babashimuse bakaba batangiye gusaba imiryango y'abo bantu gutanga amafaranga igihumbi cy'amadolari kugira ngo babarekure. Ananias Mukiza n'umwe mu muryango w'uwo mukecuru arashimuswe aratubwira uko byagenze.
Ejo ababyeyi babumvye yaragenda agiye guhinga n'uwo munyamurenge yabwiye yinjana nabo barundi yajayinura mugore mufero amaze gushika baraza barabafata bamaze kuwafata iwe barareba baravuga batese uwo urumuke uriya mugore mufero avuga ati njewe ndi mufero bati nditwemeye bahuye n'abandi bagore b'abafero ba barabaza batese uyu muntu muramunzi bati ni mufero rimwe ne naka baramurekura nibwo bamuhaga nimero bati genda ushire bantu tabure banyu batuvugishe tubabwire aho tu wabo bantu dufite araza babiheza ashitanga hano tabure arabahamagara baravugana baravuga ati wowe urumufero turakumenye wamugende ubikure muri ibyo by'abanyarwanda tidushaka kusubana kubavugira abo ni baduye umufero twamurekuye twasigaranye abanyarwanda n'abarundi none ico dushaka turashaka ngo waduheze igihumbi na 500 urumva igihumbi na 500 na amafaranga toboneka kubaturage gusa na amafaranga toboneka none twagerageje tubavuga izo twadufite idolari jana ngo tubabe idolari jana baratunanira baranga.
Kiza Yule n'umugore wari kumwe nabo bantu bashimuswe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko muri abo bantu bashimuswe harimo abarundi babiri bari basanzwe bakora imirimo yo guhinga kubwegera ndetse n'umukecuru w'umunyamurenge umwe uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko kandi ko abashimuse bagenzi be barimo bavuga ururimi rw'igipfurero. Gade Gumbuguza n'umuturage wo kubwegera asaba leta guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke wo gushimuta abantu cyongeye kuvuka kubwegera kuko bashimutiye bagenzi babo niho basanzwe bahinga ndetse no kuragirira.
Twamaze kubona ko abantu n'ubu ngubu kuja guhinga kuza kuragira twabonye ko ari ikibazo kirimo ubugome burebure kandi tukaba duturanye na leta irabizi ibyo byinka batangije inka zigenda bakazicungura bigenda gutyo none bageza aho bakora no mu bantu n'ubu ngubu abantu ko baribaza ngo tugire gute kandi yo leta dufite polisi dufite n'abasirikare batuzengurutse bagombye kuturinda bagombye gukemura ibyo bibazo bagombye ku umutekano wacu kukuri muri bo nakarengane turarenganye turasaba leta n'iyindi miryango kugira ngo idufashe kugira ngo tubone uburyo natwe twobaho nk'abakongomani uburenganzira bwacu duhinge tworore tube mu mahoro.
Ubwo twageraga mu mwana wo kubwegera twahuriranye n'abasirikare bakorera rejima y'ibihumbi 334 bari baje gukora iperereza kugira ngo barebe uburyo bagaruza abo bantu batatu bashimutiwe Inyabihanga ariko batubwira yuko bazakoresha uburyo bwa gisirikare kugira ngo babagaruze. Uretse akubwegera avuga abo bantu batatu bashimuswe abaturage baturiye Sange Kiriba Remera Rubirizi ho mu kibaya cya Rusizi nabo bavuga yuko abantu bitwaje imbunda badashobora kurangiza icumweru badashimuse umuntu hanyuma bagasaba abaturage gutanga amafaranga ari hejuru y'idolari 1000 kugira ngo barekure abo babashimuse. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika kubwegera mu ntara y'Amajyepfo.
Mu Rwanda hateraniye inama ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Mu byo iyo nama yaganiriye harimo amavugururwa muri iryo shyirahamwe n'amarushanwa mashya bifuza gutangiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda.
Ejo kwa gatanu tariki ya 26 ukwakira uyu mwaka I Kigali hateraniye inama ya komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Iyi nama yari irimo intumwa 37 zari zaturutse hirya no hino ku isi yabereye mu nzu y'inama mpuzamahanga Kigali Convention Center iyoborwa n'umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino. Ku murongo w'ibyari biteganyijwe kuganirwaho harimo iterambere ry'umupira w'abana, umupira w'abagore ndetse n'ibitekerezo byo gutangiza amarushanwa mashya yo ku rwego rw'isi. Mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe FIFA, twavuga kwemeza ko guhera umwaka utaha 2019 imikino y'icyiciro cya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu izajya guhera mu kwezi kwa gatandatu aho gutangira mu kwezi kwa mbere nk'uko byari bisanzwe. Indi myanzuro yagezweho ni uko igihugu cya Paraguay cyemerewe gutegura irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi, hanyuma Lituania ihabwa kwakira igikombe cy'isi mu mupira ukinirwa mu nzu. Aya marushanwa yombi akazaba umwaka utaha. Kubirebana n'uko ku bufatanye hagati ya Societe 11 Sports n'urwego rw'umupira w'amaguru muri Espagne bari baremeranyije ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya yimurwa ikabera mu kindi gihugu kitari Espagne mu rwego rwo kwamamaza, hemejwe ko icyo gitekerezo kigomba gucibwa intege. Twumve Gianni Infantino, umukuru wa FIFA. Kubirebana na shampiyona y'umupira w'amaguru muri Espagne, nibyo koko byari byaremejwe ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya gukinirwa hanze y'icyo gihugu imiyami by'umwihariko. Twebwe kugeza ubu nk'abafatanya bikorwa umupira w'amaguru, aho duhagaze n'uko imikino itegurwa n'ishyirahamwe ry'igihugu runaka igomba kubera muri icyo gihugu nyine.
Must be played within the territory of the respective member association.
Ibitekerezo byari byazanywe na Infantino nyirizina byo gushyiraho amarushanwa mashya yo guhatanira ibikombe by'isi ku rwego rw'ibihugu no ku rwego rw'amaclub ntabwo byahise bihabwa umugisha, ahubwo hashyizweho akanama gashinzwe gusuzuma niba ayo marushanwa mashya ari ngombwa.
We have taken a decision.
Twafashe umwanzuro wo gushyiraho itsinda rigomba kwiga ibirebana n'amarushanwa mashya igikombe cy'isi cy'amaclub ndetse n'igikombe cy'isi gishya cyajya gikinwa buri myaka ibiri. Iryo tsinda rizasuzuma niba ishyirwaho ry'aya marushanwa mashya twifuza gutangiza rishoboka. Abagize iri tsinda bazaba bagengwa n'ubuyobozi bwa biro y'inama ya komite ya FIFA. Ibizaba byavuye mu nyigo y'abagize iri tsinda bizagezwa ku bagize inama nshingwabikorwa ya FIFA ubwo izaba yongeye guteranira Miami, ndumva hazaba ari ku itariki ya 14 na 15 Werurwe umwaka utaha.
Council meeting which is scheduled in Miami on 14th and 15th of March.
Ejo ndi kwa kane umunsi umwe mbere yuko inama nshingwabikorwa ya FIFA iterana, perezida w'ishyirahamwe Gianni Infantino yari yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kwa Nyaburunga, Kwa Nyaburunga,
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome niyo nzima
Nakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga no munsi tukatugiye kuyaga kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Kwigenekerezo rya 2025 kwezi kw'icumi umuhuza Benjamin William Mkapa yaruguruye icyicaro cya gatano cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania yamara rero yaba leta wa umugambwe CNDD FDD uri kwisonga y'ubutegetsi ntibitavye ivyo biganiro hakaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatano cy'ibiganiro cyari kiswe icyanyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze umufacha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atako atari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ibyo biganiro arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorera ko ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ibyo biganiro by'icyicaro cya gatanu atana kimwe bimaze kubwahita zona vyemera igatangaza yuko bitari gukunda yuko ija mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira incungu za demokarasi no kwikukira ku Burundi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore umuhuza ati ntacyo ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa n'ubwo bunyine bwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari kiswe icyanyuma aha rero umuntu yo kwibaza n'ibibazo bitari bike kubona leta y'u Burundi titavye ibyo biganiro byo wabihabwa insigurihe mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibiganiro ibyo biganiro byo wabigiye gutahukanwa mu Burundi cyanke bigiye kuzimangana burundu kubona mu bari batumiwe muri ibyo biganiro harimo abahoze batwara Burundi byo bahari ico byo nona ku ruhande rwa leta cyanke ku ruhande rw'indi migambwe none umuhuza iyo bagiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose ivyo ni bimwe mu byo tugiye gukijya nino muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abatumire batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodevu honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
urakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi n'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodevu nyakuri iragijyanda daye Mchinga naye nibizi mwaramutse.
Nanje ndaramukije bagenza anje ndamutsa niko twumviza bose kandi mwakoze kudutumira.
Urakoze nawe. Turi kumwe kandi na Faustin Kumana n'umukuru w'ishyira hamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo. Mchinga naye Kumana mwaramutse.
Mwaramutse kandi turashimye ko namwadutumiye mutuze gusangira ikiyago.
Mu gutangura mbere y'umugambwe Sabanya Frodevu. Umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi Sabanya Frodevu yaritavye ubutumire mugabo mukita ubutumire leta n'umugambo uri kwisonga by'ubutegetsi batabwitavye ku bwanyu isiba rya leta muri insiguriye
ego twebwe muri Sabanya Frodevu twaritavye ubutumire kuko mu ntumbero zacu turashira imbere kujinama n'ingingo iyo havutse ikibazo dushira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti rero Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 harabayeho ikibazo cha politiki gikomeye cyane aho habaye kwanka amasezerano y'Arusha n'ibwiza nshingo ryakomotseko rero biciye mu kiringo cha gatatu cyaje kandi amasezerano atakemera hacya inkurikizi nyinshi rero abarundi hagati yabo ntibashoboye kugira ngo bumvikane bashobore gutora umuti akarere gacakavuga ati nika ndabumvikanishe kugira ngo ntore umuti bace bashyiraho n'umugwi imbere wofasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe arero twarashimye kubona bari badutumiye ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashye kwita iyo sango muri Frodebu twebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki 21 yarimwo mu bigihe twari kuba turi hariya yarushe nacyo turi n'ubasabye ku itariki 21 yobo itoba turi yarushe kandi na leta twarashimye ko yari yabisagiti iyo tariki 21 ni mureke mushire mwe mwunguruze kandi turashima ko batwumvirije uravuga bati ego nibyo bigera bazana urwanza rukomeye cyane reka dushire ku itariki 24 gushaka 29 haki haza rero ibi bindi bikurikira ngo hari ikigandango hari ikigandaro hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise jo ari kwavuza ibiganiro none wibaza ko iminsi yari iheze umunsi tereke ya 21 twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafatiye ingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi urwanda rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ibyo ikigandaro cy'ukwezi twabyumvise ejo
ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira ndadega
hariho ikintu itegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho decret yabaye sinye ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose
Nivyumvikana rero kubona leta yarasivye.
Icyo bafatiye icyo siki kuko yabacyahura gikogwa twari kubyumva. Ari kugikozwe umuko kwezi gusa kuri zo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza. Ikindi bitwaje. Ega siki gusa. Bitwaje ngo ntibango bashaka urutonde rw'abantu ngo bateze kuba batumiwe hariye. Icyo habyutse kibazo hagatero gatuba gatura abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya bari kubarabaza abantu abo batumira bakomakomeye mwicyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero nuvuga ngo ntumvise ngo umugo rutwe
ariko kumenya bo muganira navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi bo muganira ngo babizo
bega ubutinyande ubufise icyo tinye
nsimbiye muri Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda dai Frodebu yindi yari itavye akamo
Frodebu nimwe bavuga ko Frodebu yindi Frodebu nimwe umugambo ndadaye yashizeho n'umugambo Sabanya Frodebu
umugambo Sabanya Frodebu wari itavye akamo kumuhuza umugambo Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda dai kubera iki mugaragaza akamo kumuhuza
ubwa mbere nago amazo mishe ko atumiza ko twebwe umugambo Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda dai twaramaze kurengera intambara y'amazina utuko twiyumvira ico shobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi no vyerekeye iterambere hanyuma ngarutse ku ikibazo mwari mutubajije nivyo twe twarose ubutumire bwo butumire bwavuga tuzo kwitaba ibiganiro bitegeje bitaki 19 uje ku itariki 24 urumva yuko hari mu itariki ya 21 dusanze twibuka igandagwa y'incungu ya demokarasi nyakwigenda na Damirikyo turi kwe niri migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icatutangaje bwa mbere nuko uko iyo tariki yigijwe inyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko ko bari badutumira twandikira byari kuba byiza ko mu kuyigiza inyuma batwandikira bagatubwira bati iya tariki yahindutse ubizo ku itariki ze n'izi n'izi mugabo twumvise bivugwa mu makuru mbere twavyumve ngaha ku radio iwanyu yuko umufasha w'umuhuza makoca tembere yanditse twita iva ku biganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu Burundi n'abandi batumire basigamyeshwa ibiganiro bizoba biciye mu twita canke barandika kigwa nkuko amategeko abitekanye ubwa kabiri twaza kuva ku ibiganiro vyigijwe inyuma twe twasavye duti n'imbere yuko vyigizwe inyuma twe twabisavye ibiganiro ko ari vya nyuma nivyo ko tubitegura neza gatutegure neza hari ibibazo bibiri tuza kumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwo badukeneye bose ko twumvikana bigahera niho zabari cyo kido cyane twa dufise ikado cha kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa hari mu papo rw'inzara rw'amatora rimwe ka 2020 ninge na makungu yoherekeza amatora mu Burundi ivyo bindi bitavuzwe n'ivyahe ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikabiza nyuma kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tukategura amatora byose byaheze twararindiye rero kugeza ku itariki ya 23 twari kugenda dusanga ntiturishurwa ku byo twabajije cyo dufatiye ko tubaza kubangira gatoya kugatora yuko abambere bashika tumenye baje bari bugambere tumenye kume nibwo kubizokwigwa twitegure neza hama natwe kugenda hace nk'imiso cyangwa itatu mu gatugende twiteguye neza
harabo mwatinya muvuga mutaba duhuriye
ngo nta numwe twatinya mugabo kubamenya bya kudufasha kumenya ingene twitegura nta rumwe twashaka gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga nta rumwe zakudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugatwe dukeneye ku menya abantu tukiye tubara
cyane pro de bunya kuri mwaratinya ko musanga yo minanija
minanija twaze guhura keshi ntidushaka kumutinya na gatoya kuko ize byose uno munsi nimba kwirikyanwa n'ubutungane kuko tuvyumva bivugwa muri parke tumuzi nk'umurundi niyo ibibazo afitaniye n'ubutungane byahera twa kaza mu Burundi nta kibazo nako bivyo dutera cakaza nk'uje kwita ubutungane naho nyene ntangorane urumva rero twaze kubona yuko tukirinde kwa tumenye neza baje twitegure neza ivyo biganiro za twumva ku itaki ya 2023 leta imenyesha bitazogenda cyo tubatse none ko ituzi vy'amatora ari leta yategura ivyo dushikiriza byose espace politique ne tigaranisa ivyo ke ingene amademambre ma ya senajaho ivyo byose leta ivisemwo uruhara ivyerekeye ingene amatora tunganywa byose ni leta isha mu ngiro none kwitariyo tuza kubwirane ivyo dukeneye ko bikogwa
banza simbire ku ruhande rw'amashyira hamwe adahanira ibyiciro bya politiki Faustin Ndikumana arongoye aseme mwaragiye muri taba akabuka umuhuza kubona leta ititabye ibiganiro mwebwe mu biziguriye
ngambere twe twaravyitabye ko twari twatumiwe batubwira ati ni muze muhanure mudufashe mutwereke ingene twovyifatamo ibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twe haraje muna kantu kameze nka kubuhinga kugira abari ko barorosha ivyo biganiro baronke ivyo bafatira ko mu gushora kumenya ibintu nibindi ivyo reka ari twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi nyine uko ndiko ndabona yuko ahubwo je nco novuga abanye politiki b'abarundi novuga aho yuko bari ko bari kubura bagashabara mbega icyerekana by'ubukire mu kigandaro ni giki none abantu baretse kuko ni giki cyerekana by'ubukire mu kigandaro an indicateur y'igihugu mu kigandaro ni iki nk'ubujaho ujaha mu Burundi ugatembe iki indicateur ko
ubona n'amabendera
nico uragira mbwiro ne amabendera mu bisanzwe mu kigandaro aja amberne nico cyonyene kikwere ku gihugu kiri mu kigandaro none leta ari cyari vuga tuti ubu rero amadarapo muyaduze muyageze hagati na hagati kugira turi mu kigandaro icyo kimwe cyangwa
kigandaro ntakiriho rero
none utagira udashize amadarapo ni we indicateur uko sino umurimi yagiye kurima we ni ku radio
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kintu kiganira
murakoze kandi tsukama twita kugira duterere igihugu
urakoze ndagushimire nawe honorable Fenya Sinigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino kiganiye
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bw'ubugira buhuza abarundi buto debukigwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yukuru mukuru umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro
nanje ndabashimiye ntamo dutumiye tuzobitaba
ndimuranirwe mu banyu no mu byanyu na buta
kwa nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
arakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kwa mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alemas Kalala wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.